Mugatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu isinzi bari imbere y'ibiro vya zone Musaga ahari hegeranijwe abantu bari bahagaritswe n'igipolisi uhashitse wamengo na hariko habera ibikorwa vya rusansuma abantu bari bafise amakaye mu minwe abandi amakara atandanga muntu abapolisi nabo banyagara bongera basuzuma ivyangombwa by'abahari ubwo bwinshi bwari bwatewe nuko iruhande y'abafashwe barenga ijana baho miryango y'abahagaritswe canke bene impangu bari baje nabo nyene kuraba n'ukwemeza kw'abari mu minwe y'igipolisi atakibagira bakizinduka gufata abantu abapolisi bahagaritse uwahita wese kandi ntibabimenyeshejwe abajejwe intwaro bo hasi nk'uko vyemezwa umunyagihugu agira katanga nimvo zabibatumye
tukivyuka neho abantu bavya kubutse mugabo bagacha basubize nyuma bati subire nyuma bagirageje gufata abantu bose cyane cyane nk'abasore bakiri bato ntawe bigeze barirwa nta nubwo bakankamye abegeranya baraba ko vyo kuri bakwije ivyangombwa hanyuma nkuko twavyumvise umutegetsi mu gipolisi yavuze yuko atari ngombwa ko bayenda guteguza abatware ngo bababwire igikorwa bagiye gukora ati kuko barabonye isina ryabaye mu vyerekeye amakaye ugasanga hari abanyagihugu bagiye bariyongerera abantu mu makaye mugabo baca bahitamo rero gukoresha amakaye yasigaye muri zone kandi nivyo twasanze harabayemwo icyo twokwita kwiyorohereza kuko ngo batinya gusubira gufuya kuraba muri ya makaye yasigara mu ntuze muri zone ariko bashoboye kudufasha baravuga batereka dukoresha amakaye rero ari mu mpangu mugabo aba batware baragitse amakosa
naho harimo afasoni abigeme n'abagabo bakuze mu bafashwe abakiri bato bagizwa n'imisore nibo bari benshi kurusha Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga aratubwira imvo
abantu begeranijwe barenga nk'ijana abenshi n'urwaruka uno munsi ni abari amakuru bari bafise yuko hoba abagizi ba nabi baba baje canke bijanye no ku rupfu rwigeze ko yahapfiriye kw'iyinga riheze nico gituma mubona hafashwe urwaruka bumbure ni baronka yandi makuru bazoshobora gufata n'abakuze bariko barasuzuma ibibaranga nk'amakaye y'urugo n'uburangamuntu utacu yagirwa cagenda
igikorwa cyo gufata abantu cabereye cyane cyane mu makaritsiye abiri ayo nayo ni Gasekebuye na Gitaramuka nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Musaga asigura ko abazobandanya bafata minenerwe igikorwa cyo kwandika abantu baba mu mpangu n'ingenzi bashobora kuzofatirwa ibihano
aya makaye y'ingo turahimiriza turararitse kandi abanyagihugu turongoye yuko na ntaryo haje umushitsi canke umupangaye mushasha ko umwandikisha haba mu makaye batunze mu mazu bakongera bakaza bagasubira kumwandikisha gushasha mu makaye zone isigarana twa twashinze kiringo ntarengwa cy'ayo makaye twavuye tucyongereza kuneza yabo bose bativuta batumva umuhimirizo wo kurondera hamwe umutekano nta mpande dutekanya ariko rero bibandanije urumva ko dushobora kuzoyashinga
igipolisi cyemeza ko abantu bane aribo casigaranye ku barenga ijana bari bahagaritswe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abo bane bose zari inkozi z'ikibi zari zisanzwe zizwi kandi zironderwa n'inzego z'umutekano mu kiringo c'indwi zibiri abantu barenga cumi nibo bamaze kwicwa n'abantu bitwaje ibirwanisho muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura indwi muri bo biciwe mu kirabo mu ijoro ry'itariki ya 28 ukwezi kwa kane twaraye turangije Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.